İri Necmi de Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri Kitondo ku munsi wa kabiri tariki imwe y'ukwezi kwa 12 umwaka w'2015. Kuri mikro muri kumwe nanje Fiden Yongabo.
Ibi nabyo bigaragaza ko batazi neza n'ibibazo bijyanye n'icyarubozo cyane cyane ibibazo biri mu magereza. Ni ikintu cy'icyarubozo gisenya mukino. Ikintu ntabwo bakivuga.
Uwo ni Maitre Bernard Ntaganda ayoboye umugambwe imberakuri avuga kwishyirwaho mu Rwanda ry'urwego rw'igihugu rushinzwe gushyira mu bikorwa amasezerano y'inyongera agwanya gufata abantu bunyamaswa n'ibyaha bibabaza umubiri. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Nyamara reka imbere yaho dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse neza Aloyce.
Mwaramutse Fideli, mwaramutse namwe muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru ku Burundi, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon asaba inama ijejwe umutekano ya ONU kurungika umugwi wa ONU mu Burundi ahamaze ibihe hagaragara ubwicanyi. Ariko Ban Ki-moon ntavuga ko ari inteko zo gucungera amahoro zorungikwa. Mu rwandiko yashikirije inama ijejwe umutekano ejo ku munsi wa mbere, uwo mutegetsi wa ONU avuga ko ateye ubwoba ko Burundi bushobora gusubira mu ntambara, intambara ishobora gutandukira karere kose nako nyene gasanzwe kari mu bibazo by'umutekano muke. Ubwo rwandiko rumenyesha ko hashobora gufatwa imwe muri izi ngingo zitatu zikurikira. Iya mbere, hashobora kurungikwa mu Burundi inteko za ONU zo gucungera umutekano. Ya kabiri, hashobora kandi kurungikwa umugwi udasanzwe wa politike wo gufasha gutanguza ibiganiro no gucungera iby'agateka ka muntu. Ubwa gatatu, hashobora kurungikwa umugwi w'abakozi ba ONU wo gufasha umuhanuzi adasanzwe wa ONU Jamal Benomar gushikikira murambabarira ibiganiro vya politike no guhanura leta y'u Burundi mu bijanye no gukomeza umutekano. Ariko kubwa Ban Ki-moon, iciza nuko horungikwa umugwi wo gufasha atari inteko, bivanye nuko abona ivya politike n'umutekano vyifashe mu Burundi muri iki gihe. Mu gihugu ca Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore yahoze ari ministre wa mbere wa Burkina Faso niwe yatahukanye ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yabaye ejo ku munsi w'Imana. Abaye umukuru w'igihugu wa mbere atowe biciye mu matora mu karere k'ibihugu vya Afrika y'uburengero mu kiringo c'imyaka irenga 10. Abategetsi bamenyesha ko Kabore yahoze ari ministre wa mbere ku ntwaro ya Blaise Compaoré ariwe yatahukanye intsinzi ku majwi 53%. Ibiharuro vy'imfata kibanza vyerekana ko uwo babangabanganwa azi ku izina rya Zéphirin Diabre azi inyuma yiwe ku majwi 30%. Amakuru atangwa n'itororokanirizo ry'amakuru ry'Abafaransa avuga ko Diabre yakeje umukeba wiwe imbere y'uko ibiharuro bitangazwa. Ayo matora yari yateguwe ubwa mbere kuba mu kwezi kwa 10 uyu mwaka, ariko yigizwayo inyuma yaho akagwi k'abasirikare bagombeye gutembagaza leta mfata kibanza. Igihugu cya Burkina Faso kuva kironka intahe yo kwikukira mu mwaka w'1960 camye kirangwa n'intwaro z'umukazo zafata ubutegetsi habanje gukogwa itembagazwa ry'ubutegetsi. Muri leta iharanira demokarasi ya Kongo naho ishyirahamwe mpuzamakungu nirimenyesha ko abantu 24 basize ubuzima mu bitero byakozwe n'abagwanya leta ya Uganda mu buseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Icyo gitero cyabaye ku munsi w'Imana cyarahitanye kandi umwe mu basirikare ba ONU bagiye gucungera amahoro n'umutekano muri icyo gihugu. Mamane Sidiku, intumwa idasanzwe ya ONU muri leta iharanira demokarasi ya Kongo, yarateye ivyatsi ico gitero cagabwe n'abarwanya leta ya Uganda baba islamiste bitwa Allied Democratic Forces mu ntara ya Beni murambabarira. Amenyesha ko abo barwanya leta ya Uganda bateye ibitaro vyahitwa Eringeti kandi baraturiye amazu n'amamangazini yo muri ako gace, abagwanyi 12 muri abo bateye barasize ubuzima. Uwundi mutegetsi w'ishiramwe ni muri yo ntara Jose Maria Aranaze yamenyesheje ko kugaba ibitero ku basivile no ku bitaro ari ivyaha by'intambara, amenyesha ko abo bagwanya leta bazobibazwa imbere y'ubutungane. Leta zumwe za Amerika zimenyesha ko zigiye kongereza izindi ngingo zo gusuzuma abafata ingendo bagana aha muri Leta zumwe za Amerika. Iyo ngingo ifashwe inyuma y'ibitero byabaye i Paris muri uku kwezi. Iyo ngingo rero izofata abanyagihugu bo mu bihugu bishika 38 barinda gusaba visa imbere yo kuza aha muri Amerika. Imbere yo guhabwa visa hazobanza gusuzumwa hakoreshejwe gutera ibikumu n'amafoto kugira barabe ko umuntu yigeze kugira ingendo mu bihugu Leta zumwe za Amerika zita ko bikogwamwo ibikogwa by'iterabwoba.
Urakoze Aloyis makuru uhejeje kudushikiriza naho mukanye. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni umwanya w'amakuru yo mu karere. Mu Burundi intwazangabo mu gisirikare y'ipete rya major yarishwe arashwe abandi bantu bane barakomereka mu ijoro ryo ku munsi w'Imana mu bunywero bwo muri quartier Kirenga ya zone Kinindo mu gisagara cya Bujumbura. Abakoze icyo gitero ntibamenyekanye nk'uko bivugwa n'abari muri ubwo bunywero. Evariste nziko banyanka adufitiye n'ayandi makuru y'umutekano yo mu ntara ya Bujumbura hamwe bita Bujumbura Rural.
Icyo gitero cy'abitwaje ibigwanisho mu bunywero la facilite muri quartier Kibenga zone Kinindo muri commune Muha cyabaye hige cy'isazibiri n'igice z'ijoro nk'uko abakora muri ubwo bunywero babivuga. Icyo gitero cyakozwe n'abantu batamenyekanye cyahitanye intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi peta rya major. Abantu bane barakomeretse harimwo nenye n'ubwo bunywero azwi ku izina rya Damas ya Kizimana aharurwa muri babiri bakomeretse cyane. Abanyakibenga bariyamiriza ubwo bwicanyi busigaye busanga abantu aho bariko bivuna kanyota. Umwe muri bo twasanze imbere y'ubunywero la facilite yagwijwe ijya Amerika kubwicanyi bwabaye ndanse kandi buteye gahinda.
Tubwe musanzwe ibi bintu tuvyakira nabi cyane kuko biratuma abantu badatekana ku mpamvu z'uko nk'ubu nk'aba bantu bona basanzwe baza gutera nk'abantu bibereye mu kabare bariko bafata barivuna kanyota cyo biboneka nabi kuko ntibihesha agaciro mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Uyu mugabo atera kamo abigwa n'ibihe igihugu kirimwo gutorera umuti ikibazo cy'umutekano kugira abanyagisagara cha Bujumbura basubire kwibera mu mahoro.
Ibiganiro byo birakwiye kuba kuko abagabo bari ngaha mu Burundi barashoboye bazogira ibiganiro mpakangira ngo bizotinda bije mu ngiro ku bintu byerekeye umutekano wacu. Aba bitwaje ibigwanisho bo tubasaba yuko boshye ibigwanisho hasi kuko inzira mbi ntigeze ishikana amahoro imbere. Ibintu mwe nivyoye birabaje cyane muri bwebwe abene gihugu.
Sijya mbere habi gitero kuri ubwo bunywero la facilite abo twahasanze batubwiye ko haheze amezi abiri muri ubwo bunywero nyine hari umugizi wa nabi atamenyekanye hateye grenade atacu yahitanye. Twarondeye abaryango ba Damas ya Kizimana nyine ubwo bunywero ubu ari ku musego kugira bagira ico bavuze kuri ico gitero turabakena. Ico twamenye nuko abapolisi bahashitse mu ijoro ryo kuri w'Imana batwaye amatelefone ngendanwa atari make y'abantu bahasanze kumvo z'amatohoza yo kurondera abateye. Tuyibutse ko igitero nk'ico cyo mu bunywero caheruka kubera mu bunywero bwo muri zone ya Kanyosha muri komine nyene ya Muha gihitana abantu 10 haraheze indwi zitatu. Mu makuru y'umutekano kandi hari abantu batatu bitwaje ibigwanisho bishwe mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana n'abajejwe umutekano muri komine ya Mutambu turi mu ntara ya Bujumbura. Umustandiri wa komine Mutambu Emmanuel Nkeshimana avuga ko abo bantu baharurwa kuri 5 bari mu nzu y'umunyagihugu ku mutumba Gomvyi bamaze gutera amakenga abanyagihugu bo mu micungararo niko kubimenyesha abajejwe umutekano baza kubasohora muri iyo nzu ku nguvu. Inkozi 3 na grenade 3 abo bantu bari bitwaje zarafashwe. Babiri muri abo bantu bafatwa ari bazima. Ku ruhande rw'abanyagihugu hakomereka umuntu umwe nk'uko umustanteri wa komine Mutambu yabibwijwe ijya Amerika. Emmanuel Nkeshimana amenyesha ko muri rusangi umutekano wari wifashe neza muri komine arongoye kiretse ako kaciyemo mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana. Agashimira abarongoye ku kuntu badunya urutoke vyihuta kuri abo bantu avuga ko batagenzwa n'ineza. Abasaba nyabuna kuguma barikanuye kugira ntihagire abaza kubahungabaniriza umutekano bavuye ahandi. I Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda harategekanywa gushigwaho urwego rw'igihugu rushinzwe gushira mu bikorwa amasezerano y'inyongera agwanya gufata abantu mu nyamaswa n'ivyaha bibabaza umubiri. U Rwanda rwemeza ko atagufata abantu mu nyamaswa bigaragara mu gihugu n'abagerageza kubikora barahanwa vy'akarorero. Nivyo Asumta Kaboyi adushikiriza.
Biteganijwe ko urwego ruzaba rwagiye mu mwaka utaha 2016 urwego ruzashyirwaho ruzajya rukurikirana umunsi ku munsi niba nta muntu ukorera rwicara rubozo mu Rwanda. Nirere Madeline umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'uburenganzira bwa muntu asobanura akamaro uru rwego ruzaba rufite.
Bashizwe by'umwihariko kureba umunsi ku munsi uburyo abantu bafunze babaye bariho nimba nta bikorwa bibaza umubiri cyangwa icyorezo bakorerwa. Rugamije none kureba mu gihugu niba amategeko koko ariho ahuye n'amasezerano mpuzamahanga akarabaza uburyo bwo gukumira haba muri police haba muri rwego rushinzwe ifungwa n'abagororwa uburyo buriho bwo gukumira icyarubozo kuko hagomba kuba amabwiriza asobanutse abuza tuge nk'umurinzi cyangwa umupolisi cyangwa undi abuza gukoresha gukora ibikorwa bibaza umuntu cyangwa tesha umuntu agaciro.
Umuryango Human Rights Watch wasohoye icyegeranyo kwibahizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu mwaka wa 2014. Uyu muryango ushinja Leta y'u Rwanda gufata abantu mu buryo bunyuranije n'amategeko, gufungirwa ahantu hatazwi. Uyu muryango uvuga ko hari abantu bagiye baburirwa irengero ndetse ukanavuga ko benshi mu bana bo mu muhanda, abakora uburaya bafungwa mu buryo bubi, benshi bagakubitwa na polisi, abandi bagakubitwa polisi irebera. Umuyobozi wa Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu ndetse n'izindi nzego zinyuranye za Leta zakunze kwemeza ko iyi raporo za Human Rights Watch zidafite ishingiro. Uyu ni Madamu Nirere Madeline, umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu Rwanda.
Ibya Human Rights Watch ngira ngo ubundi muri principe z'amaperereza uko bigenda habaho kubaza impande zombi. Iyo rero hari urwego cyangwa nk'umuryango waje ugakora iperereza ku ruhande rumwe, ntubaze Leta, ntubaze n'izindi nzego zirebwa n'ikibazo, ni kenshi bitera ibibazo. Ugomba kujya ibyo bintu biri kubera cyangwa byabereye kugira ngo umenye neza koko ibyo abo bantu kubwira nibyo.
Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu mu Rwanda ivuga ko nta bibazo by'abantu bakorewe icyarubozo yigeze yakira uyu mwaka. Isobanura ko yakiriye ikibazo kimwe gusa cy'umubyeyi watwitse umwana we. Umuryango Nyafurika wita ku miyoborere myiza ni umuryango udashamikiye kuri Leta ukurikirana iby'uburenganzira bwa muntu. Bwana Silas Munyaburanga Nkusi ukuriye uyu muryango avuga ko mu Rwanda hashobora kuboneka abantu bakorera abandi icyarubozo.
Mu Rwanda ikibazo cyatoca ni nk'uko wavuga ngo hari igihugu kidafite ibibazo. Nta kibazo cyatoca kiri hose ariko kiri ku nzego zitandukanye. Twavuga ko mu Rwanda hari urwego rwiza kuko nubikora abikora yihishe kuko amategeko n'amabwiriza ntabwo abyemera, nufashwe arahanwa. So ikibazo kirahari ariko ntabwo kiri ku ntera ihambaye cyane. Niyo mpamvu no kuri urwo rwego ni ukuvuga ngo buri munyarwanda ni nabwo butumwa twatanga abe umuvugizi wa mugenzi we.
Uru rwego ruzashyirwaho mu mwaka utaha, abazaba barugize bazatoranywa mu bantu basanzwe bafite aho bahuriye no kurengera uburenganzira bwa muntu. Umuyobozi wa Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu mu Rwanda avuga ko abazaba bagize uru rwego bazatoranywa muri polisi y'igihugu, imiryango itari ya Leta ikora ku burenganzira bwa muntu ndetse n'abandi bazava muri Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu. Iri tsinda rizajya rigenzura hose cyane cyane mu magereza kureba ko abafungiye badakorerwa iyicarubozo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukivuga kuri iyi nkuru, mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Maitre Bernard Ntaganda ayoboye umugambwe imbera kuri atangura mubaza kugena ubwo rwego rwo kubakwa.
Koko ni byiza gushyiraho urwego nka ruriya, gusa icyo nakwibutsa abatwumva cyane cyane Abanyarwanda ni uko n'ubundi inzego nka ziriya zahozeho n'ubu ziriho. Aha navuga cyane cyane nka komisiyo ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ni ku bwanjye rero nka Maitre Ntaganda Bernard, numva ikibazo dufite mu Rwanda si uko tudafite izo nzego, si uko tudafite izo komisiyo, yewe si uko tudafite n'amategeko meza. Ikibazo kiri mu Rwanda ku birebana n'iyicarubozo ni ikibazo gishingiye ku bushake bwa politiki. Niho ruzingiye. Igihe cyose hazaba hari ubushake bwa politiki, ibyo bibazo byose bishingiye guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu byakemuka.
Ariko niba iyi komisiyo ubwayo yihariye yajyaho musanga zatari ubushake bwa politiki bugaragara, musanga urwego nkuru rugiye rwakwibanda kuki Maitre Ntaganda?
Ibyo rwakwibandaho ni byinshi, aho si ho kibazo kiri, kuko ibyo kwibandwaho byo kubungabanya uburenganzira bw'umuntu ibyuko ni ikibazo nabyo bakwibandaho. Numvise ko bavuga urwego, numvise ribanda cyane cyane kuvuga ngo bazareba iyicarubozo, ariko iyicarubozo nabonye bavuga cyane ni iyicarubozo rikorerwa ku mubiri. Ibi nabyo bigaragaza ko batazi neza n'ibibazo bijyanye n'iyicarubozo, cyane cyane ibibazo biri mu magereza. Hari ikintu cy'iyicarubozo gisenya mutima, icyo kintu ntabwo bakivuga. Nyamara kandi nacyo kintu kigaragara cyane mu magereza. Bwana Karekezi, nge ukubwira ibi ngibi, ndi umuntu wabaye muri gereza imyaka ine. N'ubu ngubu ibibera mu magereza, nemeza ko ibijyanye n'iyicarubozo no guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bose ibyo bintu biracyari itetu mu magereza y'u Rwanda. Mvuze urugero rw'iyicarubozo gisenyamutima. Nk'ubu nk'ejo bundi hashyizeho nk'ukwezi nshaka kujya gusura Madamu Ingabire. Ariko ndakubwiza ukuri, kugeza ubu ngubu banyangiye kujya gusura uwo mudamu, nyamara ni uburenganzira. Aha rero ikigaragara ndagaruka ku bya bindi biri mu Rwanda, ni ikibazo cyo kuba hatari ubushake bwa politiki. Niba se mu Rwanda hatari demokarasi, demokarasi akaba yo shingiro ya mbere mu kurwanya ubwo guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu, urakeka ko iriya komisiyo cyangwa urwo rwego y'umukwaha kwa leta kubera leta uko gihe rishaka, urabona ko icyo bizageraho.
Niba mbumva neza Maitre Ntaganda, muragira muti ubushake bwa politiki, ishyirwaho rya demokarasi isesuye, nibyo byatuma gushyiraho urwego rwanya cyangwa se rukurikirana ikibazo cy'iyicarubozo, nibwo byatuma rukora neza cyangwa se rukora umurimo warwo
rwose? Ibyo nibyo, kubera ko niba mu Rwanda afite demokarasi, niba mu Rwanda hatari icyo bita gutandukanya ubutegetsi, ndavuga ubutegetsi yubahiriza itegeko, ubutegetsi bushinga amategeko n'ubutegetsi bw'ubucamanza, urambwira ko iyo komisiyo cyangwa se urwo rwego ufite abakozi bahembwa na leta hari icyo bazakora? Ndaguha nk'urugero, ejo bundi ndi muri gereza narakubiswe, ndabaramvunagura nzira yuko nanze kwicara mu bitaka, nzira yuko nanze kwicara mu byondo.
None se ubwo wakubiswe nande, watemwe nande?
Nakubiswe n'umuyobozi wa gereza afatanyije n'abacungagereza, ndacyakomeza. Natanze ikirego muri polisi, n'ubu icyo kirego nta kintu na kimwe bigeze bakora kugira ngo bakurikirane icyo kibazo. Njye nakubiswe ndi perezida wa fondateri y'ishyaka, ikibazo cyanjye nticyakurikirana. Urabona ko wa muturage wo mu rutoki y'ubunyambiriri ariwe bazakurikirana ibibazo bye? None se nk'ubu niba udafite sosiyete sivile yigenga, urakeka ko abantu bashobora kuba ku isonga yo guhungabanya iyicarubozo mu Rwanda ari urwego ruyoborwa na FPR? Ntabwo bishoboka rwose. FPR nihagarike kujijisha Abanyarwanda, cyane cyane amahanga, kubera ko bayotse igitutu ku bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu.
Ndabashimiye cyane. Ni Maitre Bernard Ntaganda, ni umunyamategeko akaba na president fondateur w'ishyaka PS Imberakuri, tuvuganye ari Kigali mu Rwanda.
Muri Kongo abantu 226 bararokotse, umwana umwe yitaba Imana, abandi 15 irengero ryabo rirabura mu mpanuka y'ubwato yabaye mu gitondo cyeje ku munsi wa mbere itariki 30 z'ukwezi kw'11 umwaka wa 2015 mu kiyaga cya Kivu. Ubwo bwato bwo mu bwoko bwa Cano Rapide ni bumwe mu mato ya leta akora ingendo hagati ya Goma na Bukavu, uciye ku izinga rya Ijwi, bwari buvuye Igoma bugana Bukavu. Igihe bwari bugeze mu kiyaga hagati niho umuyaga wadutse, hanyuma ubwo bwato ntibwashobora kubona inzira, kandi ibirahuri vy'imbere vyari bimaze kumeneka, amazi yatanguye kwinjira imbere mu bwato. Inkuru y'ido nido turayishikirizwa na Musafiri Mulopwe Mustafa Kemal, umunyamakuru wacu akorera Igoma mu buseruko bwa Kongo.
Ubwo ibikorwa byo gushakisha baburi irengero muri iyo manuka y'ubwato bwa guverinema buzwi ku izina rya Nyiragongo mu masaha yo mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 30 nzeni ku cyambu cya leta cyo mu mugi wa Goma byari ibyishimo bivanze na marira kuri bamwe bishimiraga kubona babo barokotse naho ku rundi ruhande byari amarira n'agahinda kubona bo mu miryango yabo baburi irengero bakababazwa cyane nuko n'imibiri yabo itaraboneka kuko ahubwo bwato bwarohamye hagati mu kiyaga cya Kivu azwi ku izina rya Grand Lac bitoroshe kurokora uwaharohamiye ubwo yaba yamanutse hasi mu mazi mu masaha 8 ku gicamunsi nibwo abarokotse bari bageze Goma bazanywe n'ubundi bwato bwarimo abatabazi nkuko twabitangarijwe na Bwana Habamungu Zaidi na Rusangwa John bamwe mu barokotse ubuzima bwabo babukesha ubundi bwato bwari buturutse kwijwi bugana Goma ubwo barebaga hakurya bakabona ukuntu iyo kano rapid irimo iragenda irohama noneho kapitene yahise asubira inyuma gushakisha uko yabafasha nibwo babashije kurokora 26 kuri 42 Habamungu akaba yadutangarije ko umuvumba ukomeye wabashije kumena ibiyo cyangwa parabrise ubwo amazi yatangiraga kuzura imbere mu bwato ari nako bwagendaga burohama buhoro buhoro ibyo bamwe bagereranya n'amateka yo kurohama kwa Titanic Bwana Bujiriri Kitambala kapitene w'ubwo bwato bwahagurutse samwa n'iminota 40 za mugito yatubwiye ko bahuye n'izo nsanganya ubwo hari hashize hafi isaha imwe n'igice bahagurutse Goma ariko ntabwo abashije kutubwira bugiye kuzimu bwaho barohamiye kuko busoleye idafite ibyo bipimo nubwo hagishakijwe abo baburi irengero Bwana Carlin Zanzu Kasivita ministre ushinzwe ibya transport n'itumanaho mu ntara ya Kivu ya Ruguru yabwiye abanyamakuru ko guverinema y'intara ya Kivu ya Ruguru yohereje ama ekipe y'abatabazi kugerageza niba yabasha kubona imibiri y'abarohamye ariko akabatangaza ko nta kizere gihari cyo kubabona ari bazima mu baburi w'irengero harimo umupadiri umwe wari waje mu muhango mutagatifu wo gushingira kandi nabo yari yasomeye misa y'ubukwe bwabo nabo bari mu baburi w'irengero tubibutse ko iyi kano rapide Nyiragongo irohamye nyuma ya Rossignol nayo ya leta yarohamye ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka ushize Agataho hari amakuru y'imiryango itegamye kuri leta avuga ko ari raporo za technique zigeze kuvuga ko ayo mato ya leta adafite ubushobozi bwo gukora ingendo mu kiyaga cya Kivu kandi kuva yatangira ingendo zayo nabwo abayobozi ba leta bitabira gukorera ingendo muri ayo mato kuko bahitamo kwigendera mu mato cyangwa muri kano rapid zabikorera ku giti cyabo haba mu mugi wa Goma cyangwa wa Bukavu Igoma Musafiri Mulopo Mustafa Kemal Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu mwaka 2009, Perezida Barack Obama yatangaje ko ku buyobozi bwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gushyira imbere koroshya inzara ku isi binyuze mu kurwanya imirire mibi n'ubukene. Icyo gihe ubukungu bw'isi bwari bwaraguye kandi ibiciro by'ibiribwa byarimo gutuma abantu benshi bagira ikibazo cy'ibiribwa nibwo mu nama y'ibihugu by'itsinda ry'umunani G8 yabereye I L'Aquila mu Butaliyani muri uwo mwaka Perezida Barack Obama yiyemeje gutanga amafaranga ya mbere angana na miliyari 3 n'igice zo kurwanya inzara n'ubukene ku isi hadashize umwaka gahunda Feed the Future iba iravutse n'umugambi ushingiye ku ntego y'uko ibikorwa by'iterambere birushaho kugera ku ntego iyo ibihugu bikorewemo uwo mugambi byihitiyemo ibikenewe mu gukemura ikibazo cy'ibiribwa bike kandi bikagira uruhare muri ibyo bikorwa biyobowe n'ikigo cy'Amerika cyita ku majyambere mpuzamahanga USAID uwo mugambi wabashije kureshya izindi departement 10 zo ku rwego rw'igihugu hamwe n'ibigo n'abashoramari bigenga bafatanyiriza hamwe Uyu munsi biragaragara ko umugambi Feed the Future ufatanije n'izindi gahunda za guverinoma y'Amerika zirwanya ibura ry'ibiribwa wabashije gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kugera ku bintu bifatika mu kurwanya inzara ubukene n'imirire mibi. Umwaka ushize wonyine Feed the Future yageze ku miryango igera hafi kuri 19 million binyuze mu nkunga n'amahugurwa kandi yafashije kugeza ibikoresho bishya n'ubuhanga ku bahinzi bagera hafi kuri 7 million. Ibyo birimo imbuto z'indobanure n'ifumbire. Mu by'ukuri mu myaka 5 ishize mu turere Feed the Future yagezemo umubare w'abana bagwingira wagabanutseho 9% muri Ethiopia, 33% muri Ghana, 25% mu bice bya Kenya, 21% muri bimwe mu bice bya Cambodge, na 14 n'ibice 4% mu bice bya Bangladesh. Honduras na Bangladesh byagabanuye cyane igipimo cy'ubukene, kandi muri rusange abana barenga miliyoni 12 ku isi bahawe inyongera mu by'imirire nka za vitamini n'izindi nyongeragaburo kugira ngo babashe gukura neza. Kugwingira ni ikimenyetso cy'imirire mibi kandi bituma umwana adakura neza mu bwonko. Ibyinshi bimaze kugerwaho byaturutse ku bufatanye bwa Feed the Future n'ibindi bigo byafashije abahinzi bato babonera umuti ikibazo cy'ibiribwa bagiturutse mu mizi kandi bongera n'amahirwe mu by'ubukungu. Binyuze muri Feed the Future, Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo gufatanya n'ibindi bihugu n'inzego zitandukanye mu kuvugurura ubuhinzi nk'uko bivugwa n'umwe mu bayobozi ba USAID. Eric Poster ugira ati: kuva kuri Aziya ukajya mu birwa bya Karayibe ukagera muri Afrika, Feed the Future irimo gufasha kongera umusaruro n'amafaranga yinjira mu rugo, bigatuma kugwingira n'ubukene bigabanuka kandi imirire y'abana ikarushaho kuba myiza. Mu kureba imbere, USAID nabo bafatanya bazakomeza gukora ku buryo umuntu wese abona ibiribwa bifite intungamubiri akeneye kugira ngo abeho ubuzima bwiza kandi buzira umuze.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese, muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha. Nyamara imbere yaho, reka mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru. Aloyisi.
Mu makuru avuga ku Burundi, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon asaba inama ijeje umutekano ya ONU kurungika umugwi wa ONU mu Burundi ahamaze iminsi hagaragara ibikorwa by'ubwicanyi, ariko Ban Ki-moon ntavuga ko ari inteko zo gucungera amahoro zorungikwa. Ku bwa Ban Ki-moon, icyo ikiza ngo nuko horungikwa umugwi wo gufasha atari inteko, bivanye nuko abona ibya politike n'umutekano byifashe mu Burundi muri iki gihe. Mu gihugu cya Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore yahoze ari ministre wa mbere wa Burkina Faso niwe yatahukanye ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yabaye ejo ku munsi w'Imana. Abategetsi bamenyesha ko Kabore yahoze ari ministre wa mbere ku ntwaro ya Blaise Compaoré yatahukanye amajwi 53%. Uwo babangabanganywa azi ku izina rya Zéphirin Diabre azi inyuma yiwe ku majwi 30%. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zimenyesha ko zigiye kongereza izindi ngingo zo gusuzuma abafata ingendo baza bagana aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo ngingo ifashwe inyuma y'ibitero byabaye Paris muri uku kwezi. Iyo ngingo izofata abanyagihugu bo mu bihugu bishika 38 bari gusaba viza imbere y'uko baza ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imbere yo guhabwa viza rero, hazabanza gusuzumwa hakoreshejwe gutera ibikumu n'amafoto kugira barabe ko umuntu yigeze kugira ingendo mu bihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zita ko bikogwamwo iterabwoba. Amakuru ava mu biro vya presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko iryo suzuma rizoraba abagira ingendo baza muri Amerika.
Nshuti mwese mukunda radio y'ijwi ry'Amerika, ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi. Mukanya ibiganiro byacu birabandanye mutangwa.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
VOA. Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese aho muri, muri kumwe na Thomas Kamirindi muri Sanga. Buri wa gatandatu murabizi tugirana ikiganiro n'abanyagihugu, noneho kenshi bakavuga bati Senared igomba kuganira na leta, nako leta igomba kugana na Senared, bati kuko leta ntabwo yaganira n'abantu bavuga rumwe gusa, ubwo se yaba iganira kuki? None rero ikibazo ko muhora mubibaza mu kiganiro muba mwisanzuyemo cyanyu cyo kwa gatandatu uyu munsi rwanda batumiriye Senared kugira ngo ibabwire uko bimeze. None tubabaze niba bagomba kujya mu bindimba bakoko bashobora kujya mu biganiro bya politiki, icyo babivugaho, mbese icyo bajyanamo, ese mbese byose ibyerekeranye n'uruhare rwa Senared mu biganiro nibyo tugiye kuganiraho mu kanya muri iki kiganiro muri Sanga. Senared nagira ngo mbibutse yuko ari Conseil National pour le respect de l'accord d'Arusha et la restauration d'un état de droit au Burundi. Mu kirundi ni inama y'igihugu ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ry'igihugu, amasezerano ya Arusha n'intwaro ishingiye ku mategeko. Umuvugizi rero wa Senared Chauvino Mugwengezo niwe ugiye kubasobanurira ibi byose. Nababwira iki Chauvino, muraho murakomeye?
Yego turakomeye, turabaramukije mwese abamenyesha makuru muri ngaho, turaramukije abanyagihugu mu mpande zose zine zo ku isi bari kwatwumviriza, na cyane cyane abari mu karere kacu ku Burundi no mu Rwanda.
Mwabyumvise rero mu kanya uko nabivuze mu magambo make cyane, mu magambo make ya rero mwebwe tutaratangira guhamagara abanyagihugu ibiganiro murabyemera?
Yego neza cyane, ibiganiro turavyemera, ibiganiro turavyemera kandi intabyo twamye twishuza imyaka irenze hafi ine yuko twokwicara hamwe tukavugana ku bibazo by'u Burundi, tukavugana ku kugene twobana yadutsimbataze demokrasi yacu, tukavugana cyane cyane ku mutekano n'amahoro y'abarundi, tukavugana ikaka ndetse ni no kubijanye n'amatora. Twanye tuzishuza, twabye tubisaba, ariko ha gutegera yuko twe tubisabira ineza y'u Burundi yamye ari umuntu ashaka kwigovyora, ashaka kwerekana ko ibyo bibazo ari bibazo by'abarundi muri rusangi, hanyuma hagera amanama ayo yaba yatunganijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, ugasanga atuzaniye ko abo bitwa ko ari imigambo ya opposition igizwe na ba mutabazi na ba nzuji bwami na ba konsilia na ba jake, ugasanga rero ikintu kiruzuye gose kandi mu byukuri abatavuga rumwe na leta ari we ari twebwe nawe kugira tuvugane ku bibazo bihanze igihugu cyacu. Rero
yego
byarunyutse kuko iyo migambwe meje kudondagura ngaho ubunye mu kwaha kwa leta, ikorana na leta, irashigikiye leta ya Pitanguru Nziza, ku rundi ruhande naho ni twebwe. Twebwe dushaka tuvugane na Pitanguru Nziza yambuye ikiringo abarundi ikiringo cya gatatu yahunyanze amategeko yose igihugu cyacu cyari cyubakiye ko amategeko afatiye ku masezerano y'Arusha afatiye kwigiza shingiro y'u Burundi.
Yego
twashaka ko twovugana nawe kugira turabe neza neza ibyo bintu yakoze icyo taha yakoreye abarundi yuko abarundi batuzi ubutamana.
Chauvino Mugwengezo umuvugizi wa Senared, hari abanyagihugu batangiye kugushaka kuganira namwe. Uwa mbere dufite ni Elvis. Elvis wiriwe neza?
Mwiriwe cyane.
Urakomeye?
Yego ndakomeye.
Uherereye hehe mu kiye gisagara?
Ni Bujumbura.
Yego Mugwengezo Chauvino rero umuvugizi wa Senared aguteza amatwi.
Bwambe ntangwe kumuramutsa.
Yego bakoze
ngenda basabe mwebwe we Mugwengezo nyene.
Sabye.
Ukuri imbe yuko twazi nkunzi cyangwa ibigani kandi yuko yavyanse. Inyinda inyenda muvandira ngo mwazi ko ari twase mu Rwanda. Mugaye twaze mu Rwanda. Rwanda. Kugani maze kuganira iyo twaze mu Rwanda. Muze muyimemere. waza barundi bariko barapfa ubaguma bapfa hirya mu bubare ubwo ibitero bitazi bene byo bagaca baza kubyekereza kuri senarete nibwe novuga muri mbere hanyuma mukaramuka mwemeye ko twaye icyo kingo cya gatatu uzavuye mu kibarundi murakoze
ye Elvis na urakoze cyane hanyuma duhamagare na Kristus Kristus wiriwe
yiriwe neza
urakomeye
nakomeye nyene bivanye naho umuntu ari
uri hehe
i Burundi
mukahe gace ku Burundi mu cyagisagara
ibucibitoke
ye ngaho rero nawe baza umuvugizi wa Senarede Chauvino Mugwengezo
ndakora mukije nyakuba wa Chauvino nagomba ntangure rero kuri ico kibazo nyene mwatumiye ko mwadutumiriye ko umuvugizi wa Senarede ingene ibiganiro byogenda mu byukuri atari ugusiga inkore ku maso ibiganiro byoba byohuza impande zibiri byohuza leta hamwe na Senarede
bonyine gusa se
naho boba bonyine barakwiriye kubera leta yobiserukiye ba konsiliya ba Jacques abari muri opposition aho baserukiwe na Senarede
ye komeza ikibazo cyawe
ndiko ndabandanya Senarede ikivuka bavuga bati baje kubuza nkuru nziza ngo ahebe ikiringo cha gatatu ati tuzotangura dusaba ibiganiro byanse tuzosoro gukoresha n'ingufu ariko aheze amezi menshi bama basaba ibiganiro bajyankirwa mbere bakanavuga batajya umunwa bati nta biganiro bya Senarede na leta bizofiye bibaho none ubu twovuga ko Senarede ifise ingufu izihe kugira ngo ihe umwizero abarundi ko mu minsi bazova muri ubu buja barimo ama na ikindi kibazo nagomba kumubaza Chauvino amaze iminsi tubona ku ma réseaux sociaux bavuga ngo Senarede yoba hari ibintu batumvikana ko ngo hariho abamambe ba Senarede mbere bari no mu bautorite bayo batumvikana je nari nifuza ngo aduhe umuco ama nagomba ndabashimire cyane murakoze
ye Kristus urakoze cyane
namwe murakoze
ye hanyuma rero tureke umuvugizi wa Senarede Chauvino Mugwengezo asubize utwo twabazo twa Elvis na Kristus
mbanje gushimira abo banyakubahwa ku bibazo byabo baheje kubaza kandi bibazo ngora mutima ubwo bwa mbere na mbere ni Elvis niwe yatanguye agira ati ikiringo cya gatatu ivyo muzoja kuvugana byose ni hazo harimo ikiringo cya gatatu twebwe nashaka tumuhumurize tumubwira tuti ivyikiringo cya gatatu twarabisezereye ni kiringo cya gatatu catumye Pita Nkurunziza arengera ku bantu akabica arengera kugwaruka akagwica arengera ku bakenyezi akabica arengera ndetse no kuwo kuwo akorana imbona nkubone abajeje umutekano biwe akabica eka rero ico kintu kubora yo kucaca twe twasemereye nyuma ntiyaheza ngo akigendere ntambo nimwe yo tuma twebwe tugaruka kuri ico kiringo cha gatatu tujya kuvugana nawe n'umuntu yivye kiringo cha gatatu n'umuntu yagisahuye n'umuntu yasuzuguye abarundi kuri ico kiringo cha gatatu hanyuma tukavugana ingene iyo kinjura ku neza yiwe ingene iyo kinjura ku neza y'abarundi hanyuma rukumvikana ingene byoca bigenda byoca bikurikira ari umutekano wiyo canke ibindi ivyo nibindi n'ubizo tugiye kuvugana ikiringo cha gatatu cha Pita Nkurunziza ivyo vyaratayigiye kandi nabo twabuze tutanka hamwe bo kumva ko twebwe twagiriye ubuntu bwo kuba tukiri ku isi bo kumva ko twagiye muri cyo muri izo mpari z'ikiringo cha gatatu n'ukuri bo ducisha mu igisho kandi burya icyo umuntu akwiye kubaha akubahiriza n'umuntu yoba yarasize ubuzima bwiwe akabutakaza kumva yuko yari karaharanira yuko demokrasi itimbatara yari karaharanira yuko amategeko yubahirizwa yari karaharanira muri rusange yuko ikiringo cya gatatu kitogarukanwa mu bintu by'ibiharuro bijyanye n'ingiri Pita Nkurunziza
niko se Chauvino ubwo bishatse kuvuga ko Senarede yemera yuko president Nkurunziza azarangiza iki kiringo
yarahejeje yagize ibiringo bibiri icyo cya gatatu n'icyo busuma icyo cya gatatu n'icy'agasuzuguro nicyo gituma tutarinda kucemera cyo kimwe n'ingene abanyagihugu bose mu gihugu muri rusange bavyumva cyo kimwe n'abantu twabuze tutanga aricyo bazize babitegeye
kandi muvuga ko mu biganiro muravuga mu biganiro ko mutazakizaho mutazakivugaho muramutse mugiye
tuzokigaruka ko icyo cyaraheze kandi nibaza ko hari adatekaniwe kuko icyo kibazo yacipanze ko kuzokigarukana mugabo ineza na neza arazi ko kitazogarukwa ko hama nkumbure iyo ari kariyumvira izindi nzira azobicishamwo canke abo basabikanye kugirira n'aba barundi kubaganda rugura kubica kubangaza ibyo ngira nibyo ari kariteguhira ko hama ku kibazo cha Kristus Kristus yabaje kibazo na imeje ngaha ibiganiro tugucya tujamo si ibiganiro hagati ya Peter Nkurunziza n'abamushigikiye bose kuko abamushigikiye bose ni ku ruhande rwa Peter Nkurunziza twebwe rero turi Senared ni huriro rihurikiyemo imigambwe hafi 27 n'umuntu bashaka rihurikiyemo amashyirahamwe yose muri rusangi yahagaze ahagararira amasezerano y'Arusha ahagararira ibyiza shingiro kugira ateshe Peter Nkurunziza ku kibazo cy'ikiringo cya gatatu izo biganiro bizohuza hagati bizohuza Senared na Peter Nkurunziza abo bandi bashaka kuza kuzomufasha bibe biboneke ko bari ku mbane z'ubundi bamye bagikora bakorera uduhera udufaranga kugira barabe guhuca kabiri mugabo mu by'ukuri ba havuye babona yuko uwo bashigikiye bakibiko atari umuntu n'ukuri akwiye gushigikirwa muri icyo kiringo cya gatatu agiranye abarundi
Kristus yongera abaza ariko ati mufite izihe ngufu yego
Kristus avuga burya nta kintu gihambaye nta nguvu nimwe ku isi iruta ijambo inguvu ya mbere ni ijambo aha tumaze imyaka n'iyindi dusemerera twahavuye twumvigwa ku isi nzima twahavuye twumvigwa muri Nations Unies twahavuye twumvigwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twavuye twumvigwa muri ishyirahamwe rya Europeane twavuye twumvigwa mu bumwe bwa Afurika tuhava twumvigwa aho muri ako karere nicyo gituma reja ingufu za mbere z'urugamba rwa politike ni jambo akanya rero tukiri ku ijambo kandi washaka turiko turategwa iteka yuko iryo jambo basubira kuriduhereza bariko baradusubiza ayo makungu muva ariko aradusubiza nicyo gituma ivyo biganiro bikenewe ni naho ingufu zacu dushaka kuzigaragaza kugira Peter Nkurunziza noneho tumugondoze kuri uwo mugambi yihaye yuko yofata igihugu cy'u Burundi nk'ikibare ciwe yofata igihugu cy'u Burundi nk'ikibare asabikanijemo n'umuryango wiwe nabo bantu bariko baramushigikira ku nyungu zabo
hanyuma rero
muri rero ijambo ingufu za mbere ni ijambo dukorera ko
noneho
tuzukwama dushyira imbere twebwe uwuzoza avuga ati n'umuheto umuheto si jambo umuheto si nguvu hari bihe twi hari ibirere twinshi byinshi tuzi byo mu isi abantu ba biyumviye ku muheto ari zo nguvu zituma amahoro agaruka mugabo inguvu za mbere ni jambo hamwe rero n'iryo jambo rizonanirana nukuri tuzorabana mu maso hama turabikibe ikibereye Burundi turabikibereye Peter Nkurunziza mugabo sicyo twe dushyira imbere ijambo n'ibiganiro bizo bizotuma Peter Nkurunziza agondozwa
hanyuma rero Chauvino Mugwengezo umukunzi w'ijwi rya Amerika Kristus yongera abaza ati mugomba kuba mufite amakimbirane muri Senared nibyo cyangwa sibyo
nashaka mbonereho nk'umuvugizi wa Senared guhumuriza barundi n'amakungu bariko kumubiriza ko muri Senared atacuka kibi muri Senared tubanye neza muri Senared dukoranye neza muri Senared nta ujya uwundi urwara turazi ko umwasi wacu twese duhuriye ko ari Peter Nkurunziza nitwogira kuba twarabonye muri Peter Nkurunziza umwasi wacu hama hagati yacu turabaniye irari turabane nk'abasi turi bamwe rero ni hamwe nyene abantu yobana mushaka kuba mutumvikana muri ko murandika kukantu kakaburungu canke agakwavu ibi agakwavu ivyo ni bizanzwe cyane tanzira kirasha muri senarede dushaka kwahumuriza abarundi benshi turazi ko bazeye uburaro n'uburamuko muri senarede bazeye agakiza muri senarede na numwe rero muri senarede arekuriwe noneho barabizi iyo niyo ntumbero twihaye iyo niyo novuga chatu ikintu kimwe cyatumye abantu bose imigambwe yose burya n'ubwa mbere kuva igihugu cyacu kibaho kumva ku migambwe hafi 30 yoje hamwe kugira igira itiri katugira urunani kugira tugondoze Peter Nkurunziza ntacuka kibigire rero kirimo hamugabo rero se narezi naho mwumva ifise no bakeba nabo bakeba rero badahesha kwama bariko bara ta utujambo hirya nino kwama bariko bararaba igisho icobera muri senarede mugabo dushaka tubahumurije yuko umurongo turiko twebwe n'umurongo uzotuma igihugu cacu gisubizwa umutamana izotuma Peter Nkurunziza agondozwa nizo twe tugira tuti ni bwo buryo bwacu kuba umuntu umwe kurangwa n'ubumwe kurangwa n'ijambo rimwe ibisigaye navyo urumva nuko onye abaturaba irarira ntibabuze muri makerero senarede ikirasenyuka izokwamaho gushika umunsi Peter Nkurunziza azobagondojwe hanyuma
reka nibutse yego reka nibutse reka nibutse abantu ko bateza amatwi radio ijwi rya America
mu mahiganwa atanuma kumira
yego Chauvino
iwe kuri demokrasi nyayo
yego ijwi rya America rero mu kirundi n'ikinyarwanda muri isanga turimo turaganira ku ruhare rwa Senared mu biganiro bya politiki ku Burundi buri nkuko rero abanyagihugu kenshi bakunda kubibaza bati ariko Senared ikwiye guza igomba kuza mu biganiro ntabwo leta y'u Burundi yakwiganiriza yonyine cyangwa se ngo iganire nayo bavuga rumwe umufyitsi wacu rero ni Chauvino Mugwengezo umuvugizi wa Senared kuri telefone dufite Aimé Pascal Aimé Pascal uraho
turabumva cyane kandi mbora nakoze no kuduha kanya
yee ufite ikibazo
mbanse nuwo kwibutsa umuvandimwe wa Chauvino twebwe turamashyirahamwe ari kumwe ari karaterera hano mu gihugu gucacu kubiganiro ari karavuga yuko nitategezwa ngo kuzoganira na Senared leta yarafashe ingingo twarahuye n'uyu na wa mugwi uzobitunganya bavuga yuko ngo hazohamagarwa abantu bose yaburi muri Senared ngira ngo atakimwagira yaburi muri Australia wahunze kuva muri 72 muri 65 muri 93 baravuze yuko ari biganiro kuri bose rero gusa ikibabaje nuko atatahuye baravuze yuko umuntu afise icyo azagirizwa mu bashatse gutembagaza leta mu bafise ico ubutungane buzobashaka ko baravuze ko batarimwe ikindi
niko Aimé Pascal
ngo Senared
Aimé Pascal
yo yonyene
Aimé Pascal
ndakubera ijwi ryabo niringana n'iryo umuntu azoba ari muri cyanguzo azoba ari mu cenda juru ni kubarundi bose rero biratangaza ingene agaya ngo yobize kiganira ngo na konsiliya ngo ni CNDD ngo ni mutabazi ibyo sivyo namba ikindi nacyo nshaka ko atohenda abantu nuko nge navuga ngo Nkurunziza yarisha abantu ngo niwe yica abantu ngo ni umwasi wabo arazi yuko abisha abantu arabateguye igamigumuko arabagize ya kudeta arabaturiye abantu abone nagomba mvuge ko ariko atokwitamba no kumuvyimba babuze azi ko nawe ko azobibazwa ejo haza
Aimé Pascal
arihenda gatoyi akakavuga ngo n'ubwa mbere ngo ingo imigambwe 20 ningahe ija hamwe nobubarira ko ari trotare ijija hamwe ngo bamugwanirize hamwe batora amatora bati turita bya amatora tumugwanye tuce hamwe ibyo ni byari byiza ibyo wonye byarabankiye ko bo kwipanga neza ngo bashire hamwe batangura mizero kirasenyuka batangura ibinani byabo birasenyuka no ngomba nsabe kimwe ko yo kwitonda akamenya ko Chauvino ijwi giwe ni nk'irya Konsiliya ni nk'irya Matayo ni nk'irya Ruzariya azobazwa nk'abandi aterere nk'abandi
Pascal Aimé Pascal nagira ngo nkwibariza akabazo gatoya kubera ko wavuze yuko leta mu biganiro mwatangiye kugirana nayo yavuze yuko itazemera abantu bafite icyo bagirizwa none se leta yavuze ko ishaka kuganira n'abantu ku giti cyabo individu cyangwa ni inani imigambwe mbese ibintu by'amashyirahamwe group de gens ni iki muri ibyo ngibyo leta izaganira nabo
ibyo biratandukanye hariho ubona muri senalede gasangwa nta Chauvino atacazirikana ko yakoze azoza ari Chauvino atari senalede na namba ari muri MSD namba ari muri Focode azoza ari umu individu ariko ntiwovuga umuntu avuga ko yagiye akica abantu agaturira abantu agasenya ubutegetsi akica abantu akabaturira akaturaga agasambura inyubakwa ko yotaza ngo imwakire ni ibiganiro bitabuza ubutungane ko bwokora niyabarimwo azobibazwa atarimwo azokwitaba ivyo biratumuye rero niyohenda abantu ngo senarede ngo n'ikintu cikigangi gikomeye ngo nico kizobazwa senarede se kwa senarede ndetse nk'abandi n'abantu ntabwo ari imana ibintu vy'ibigirwa mana uwakoze icaha azogihanikwa utagikoze azokwezwa azotaha azobazwa rero ibyo bintu abesha abarundi asuzugura abantu abagaya ibyo biramutibura biminimiza cane biramugira umwana muto cyangwa asanga atajamba fise
Aimé Pascal ndagushimiye ariko nawe nari numvise warutangiye kwibagirwa yuko icyubahiro nyine ari no ari na ngombwa no kuri radio ijwi rya America
narindamukariye cyane
umuntu avuga ngo yego urakoze urakoze reka
abantu agaturira abantu ariko arabeshira abantu numva nawe ko atuba abantu
yego ariko rero buretse twumvikane
arafisi vyemezo
yee
ni ngorane rero ya Chauvino ataratahura inge navuga atubaha abantu bituma atake ntajamwo ngo tirame
Aimé Pascal ndagushimiye rwose ndagushimiye ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uwo rero yari Aimé Pascal yaratangiye kurengera mutubabarire none sinzi nimba Chauvino mu magambo makeya kuri aka kantu konyine kuko mu byo yavuze byose ko leta ivuga yuko izaganira n'abantu ku giti cyabo individu Chauvino murabivugaho iki byo ngibyo
nashaka mbanze kwa uwo muntu mbere ku kantu gatonya gusa uwo muntu mwe muyo onye mwumvise kuko namubwiye n'ubuntu bwiwe budashemeye njyewe imyaka maze ndi ku rugamba rwa politike nimba atanzi ngira umubyeyi wiwe aranzi cyangwa mushikiwe kandi ko jewe ntatamika ijambo arazi ko jewe namye mpagararira demokrasi koko iyi myaka yose sinabaye ubundi bashira mu kwaha arazi ko jewe n'ibiti na byanse byinshi cyane
ivugire noneho kuri ako kantu uko k'ibiganiro
ubushikiranganje by'iwanje nuko boreka kwica boreka gusuzugura abarundi mushaka mbere ambassadeur ni hakuru ubutumwa bwiza niyo ambassadeur iwanje namye rabivuga uko onye niko bimeze
kuri ako kantu k'ibiganiro Chauvino
usanga ari ikoresho
Chauvino
niyava kuri iyo mikro ndaza ahantu habaca
Chauvino
kuri iryo jambo aje gushikiriza
Chauvino
rero twebwe ibiganiro twimiri ibiganiro by'abanyepolitike imigwi si ibiganiro bya naka ku giti ciwe cyangwa naka ku giti ciwe ibiganiro bya politike hagati y'imigwi ibiri umugwi umwe wa nibuzo guserikiyo napita nkuru nziza cyangwa abandi mugabo uwundi mugwi ugira kagire n'umugwi wa senarede n'abandi niyemere yuko ndiko ndavuga mutabara yuko abarundi bamuzi yuko icyo yakoze cyose muri iyi manda ya pita nkuru nziza twabaye gushyigikira pita nkuru nziza kandi wese azi yuko atari karashyigikira byo si mutabazi gusa n'abandi benshi bahoze ari muri iyo ntwaro ya pita nkuru nziza aho babone yuko ariko aratuyobya ariko dutwara mu nzira zidashemeye bari bakomeye cyane gusumba iyo Diodone yavuye ngaho cyangwa bamutabazi bahavuye bajya mu bandi nicyo gituma uyo onye atonera ubwoba numvisemo ubuto bwinshi cyane mu ijambo ryiwe.
Reka ibyo ngibyo tubyihorere, twigumire ku biganiro gusa. Chauvino, yego.
Pitanguruziza na twebwe.
Ye, ibyo ngibyo nibyo nifuza yuko bisobanukirwa abanyagihugu nayo ibindi bintu byo guterana amagambo gusa, ntacyo byungura abanyagihugu twese turabizi. Twigumire rero ku biganiro. Noneho duhamagare Ndisabira. Ndisabira, uraho urakomeye?
Amahoro.
Uri hehe se Ndisabira?
Ndimona ari mwe muzo hagati mu gihugu.
Ye, ngaho rero baza nawe ikibazo. Umuvugizi wa Senared Chauvino Mugwengezo.
Ego numva nagomba ntangiye kumara mu bwande. Hanyuma namwe nyine ndabaramukije ko mu mpa y'umurongo.
Ye, urakoze rwose, komeza komeza.
Ego none nagomba mbaze umuvugizi wa Senared nk'ubu president ubwiwe yovuga ati ndagomba kuganira na Senared mugabo kuri agenda ntiyavuze twagiye ne manda. Mwoganira cyane.
Ye, urakoze.
Aha. Agabazo kakabiri none ko atawihamba hagomba n'ubu habonetse umuhuza abahuza agacavuga ati perezida Nkurunziza arabandanya imanda yiwe ko yatowe n'abanyagihugu mwebwe mwobwanka cyane mwobifata gute.
Ndisabira, urakoze cyane. Ufite n'aka gatatu?
Agabazo ka gatatu. Ubu mu Burundi abantu birirwa barapfa ku munsi ku munsi, none muvuga ko bo babishwa n'abandi.
Utubazo twe turasobanutse rwose.
Nagomba ndamubaze Sinarede ifise ingufu zahe kugira yemeze yuko perezida ategereza kuhava byanka bikunda.
Ndisabira, ako ngako yari yagashubije, ako yari yakajubije ati ikiringo cya gatatu ntabwo kidufasheho, ntabwo kiduhangayikishije, n'ingufu avuga yuko ari ijambo. Utwo ngutwo rero yadushubije, wabyumvise?
Yego.
Ye, urakoze cyane.
Yego, nawe murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika, noneho duhamagare na Chris Nininahazwe utegereje kuri telefone. Chris, wiriwe?
Wiriwe.
Urakomeye?
Namahoro.
Wowe uri hehe se Nininahazwe? Yego.
Ndaramutsa n'umutumire. Nkaca ndigwa ko nkashaka kubaza ibibazo bikurikira. Uyu mugenzi wanjye aherekeje kukabaza, nanjye nashaka nongere ko nti amwe nyakubahwa perezida yavuga ati ndifuza kuganira na Senarede. Agacavuga ati ariko uyu muntu yagirizwa izi na biriya atemwa mwukwemera kurungika abandi bantu. Ako n'akabazo ka mbere.
Yego.
Nkavuga ati umutekano nicyo kibazo, abo banyepolitike bobo baciye burira indege ibyo basize mu Barundi ntawo bigeha twese turabibona. Nkavuga nti mbega hamwe nyakubahwa yoganira niyo Senarede umutekano wucuboneka.
Ye, nutwo ngo twufite.
Ubone kandi bumva uruhara rwabo. Haca bandanya habaza nti icyo bari mwe abo banyepolitiki yo zaburaye ntawo bimenye haraho sanga bari mu business yabo. Ubwo gwaruka bo basize basomoreye mu muriro. Baza babarungika ku iboma ku nzego z'umutekano bakakabona. Ibyo tubona basasese kaburi mwanya. Havuga nti none uwo muntu mwemu bavuga ko bahakana kw'amafungu yo yamwemera. Havuga ati bubo bari kumwe hariho ingingo leta iheruka gufata mwajya amashyira hamwe amwamwe babafatira ubutunu. Havuga ati ntacyo yabahungabanije mu bikorwa byabo. Akandi nkavuga ati iyo Senared uko numva umutumire yabisiguye ndumva umwe ngo nabo nyene siko bahuye ngo ni imigambi myiza bafitiye abarundi, ahubwo bose basanze nkeka banka ubu butegetsi bacavuga ati ngo siko naka twanka tugira ikinani urunani rwitwa Senarede mwambabarira mbo abaza ati
ariko vuga wanzura
ikoresha ibuhabwa nanjye.
Ye, nutwo tubaza ufite.
Yego.
Ye, urakoze cyane Nininahazwe. Noneho mureke rero umuvugizi wa Senarede Chauvino Mugwengezo asubize utwo tubazo.
Chris avuze ati mbega hamwe yovuga ati jewe uvugana n'abantu acu bagirizwa ninde ayobewe iyi myaka yose abo Peter Nkurunziza yagirije kandi ku bintu ataho bifashe gusa kubera yashaka kubamerera nabi gusa kubera yashaka habe iterabwoba hanyuma abo bantu ku ntumbero bariko baci bahesha. Twe twibaza ko ivyo onye n'ibintu atani n'agaciro bifise kuko kuja kwagiriza umuntu ngo yaragize manifestation yaragize gute kijya kintu cyabaye cyari kintu cyisuza amategeko. kila kintu cyabaye umuntu amashyirahamwe imigambwe bimaze bamaze kubona yuko atayini nzira kuko izindi nzira zose byarashe ngira icyari gisigaye ni kugaragaza yuko icyo kiringo kidashoboka nico kiringo rero no munsi Peter Nkurunziza ariko arafatira ko kugira icyo abantu yangaza abantu ninde yishe kujya kwabaye impumyi amakungu yabaye impumyi ayo mashyirahamwe yose mpuza makuru yirigwa ngaho aguma agira amatohoza ijoro n'umutaga abantu bicwa bahirinyegezwa.